kumutumba wa Mutara kurugabano guo mutumba numutumba wa Mwenya turi muri komine n'intara ya Kirundo niho ibiziga bibiri by'abagabo byaraye bitowe abanyagihugu bo ku mutumba wa Mutara nabo ku mitumba yegereye ako karere nka Kireka Mwenya na Karama barashitse kuraba ko hari uwo bumenya muri bo
twasanze nyene bari mu kuzima ahantu mu Kirombwe bacuramye mutwe gucya bambaye ubusa atanumwe yambaye ku maguru habose no mu mugongo gucya habose n'umutwe ntibaboneka hanyuma rero bamaze kuza kubakurayo bara batwereke turabaraba mu maso turanabayoberwa
wa mbere nabonye nk'umengo bamukubise inyundo be naha mu maso wa kabiri mbonanye yari tanguye kubora wabone ntiyari bwabore yari tanguye kunu bari batanguye kunuka barabagabo umwe yari isiramuye bari babohanye intuzenya nk'uko nyene bari baboshe nyene n'isinga
uko abo banyagihugu bayivuga ikiziga kimwe cyaboneka nk'ica umuntu yifashe
ujya mugabo yari umuntu biboneka ko yihaye agibyiwe atogira ngo yazize ubusuma batugira ngo bamufashe yo bayifite tumurabye mu ruhanga yari umuntu akayangana n'agatuntu kaboneka neza
yari umugabo w'umubosi munini ya nyine w'umuboga munini birenge byiwe byose uravye nyine nta muntu ntabwo yari mara umuntu nyine ibereye wonyine nk'umuntu agera afata isuka nyine ari umuntu yama ifite yambarira neza turatora vyina kabiri kiwe karakayangana nyene yari umuntu w'umubosi warabibona
abanyagihugu bo ku mutumba wa Mutara bavuga ko ababikoze bashatse gucafuza umutumba wabo
baraducafurije umutumba kuko ibyo babaye so kuba ko abantu b'Imutara babikoze kuko iwacu tubise umutekano no kudasanzwe ntabwo ice bwigira bubwo ngahi wacu baraduteye amakenga kweri bijya bintu kufata abantu bakabakura mu kinogo bakabazira kwata mu kinogo ntibyakozwe nanjye mu Mutara n'igisumari gisuma cibye aho kuba gikwitira kigemura ati amateka akagihana ubona mu gacimbiri k'iwanyu ukabona ingogo zibiri zafatikanyije zihambiranyije zihishwe ukabura ubwoba
basaba ko umutekano wocungerwa gusumba uko vyahora
cyo dusaba twebwe mu bisanzwe Imana yo dufasha bo ducungira umutekano warujya n'uruza bene igihugu wa mutekano bakunda kuvuga ati imicungire umutekano bashaka bakagaruka ku marondo bagacungera nk'abantu bakoze ajya amarorego iyo bahari ha marondo baba barabafashe
twebwe turashobosaba ko bocungera umutekano bakarakuza bakazitira amayira bakaza baraba ibintu birengana mu ijoro ko bya bintu byerekana yuko batabiciye hajya babazanye babishe baza kuhacindika hajya iwacu
ivyo biziga vyabonetse ku muhingamo w'uyu wa gatanu abajejwe intwaro n'umutekano bamaze kwashika vyaciye bihambwa ku kagoroba buri mu guhwibira bagiheza kubahamba umukuru w'umutumba Mutara yatumyejeje ko ivyo biziga vyari bimaze kumera nabi urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza yatanguye kandi ko abandanya Komiseri Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bariko barakora ibishoboka byose kugira bamenye umwirondoro w'ivyo biziga avuga ko aya matohoza agamije no kumenya abakoze ubwo bwicanyi kugira abashigwe imbere y'intahe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi ry'Amerika.